Iri nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.2 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 19 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Bibaye saa 11:15 mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ibitero twagiye tubona abantu batera ahakoraniye abantu benshi, ubushikangaji bw'umutekano bwashaka kumenyesha abantu bose yuko ari ibikorwa by'iterabwoba.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ni mukanya mu makuru, amakuru atangirwa nayo hirya no hino. Ayo hirya no hino mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloyse Bigirimana.
Takuramukije tumandaramukije n'abariko baratwumviriza. Aya makuru tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho ibisasu bibiri byaturikijwe mu isoko yo mu gisagara cya Kano ejo ku munsi wa gatatu. Abantu co bacarahitanye ntibaramenyekana gushika ubu, nk'uko umumenyeshamakuru wo muri Nigeria yavyiganiye Ijwi rya Amerika. Ibyo bisasu byaturikijwe ahantu hadandarizwa amatelefone ngendanwa kandi hahurira abantu benshi cyane. Hirya y'ejo ku wa kabiri, kindi gisasu caraturikijwe mu gisagara ca Yola kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, gihitana abantu bashika 30, abashika 70 nabo barakomereka. Nta muhari n'umwe uriyitirira ibyo bitero, ariko abikekwa ubwa mbere ni muhari wa Boko Haram. Mu ntango zo ku kwezi, Perezida Muhammadu Buhari yamenyesheje ko intagondwa z'aba Islamiste zigeze aho umwansi ashaka, kuko ngo ziri hafi yo gutsindwa. Muri ico gihugu ca Nigeria nyene, Perezida Muhammadu Buhari yaratanze itegeko ryo guhagarika Sambo Dasuki, yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano. Muri ico gihugu yagirizwa kuba yaranyuruje amahera harugwa ku mamiliyaridi y'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mahera yaragenewe kugura ibigwanisho byo kurwanya umuhari wa Boko Haram. Sambo Dasuki yazindutse akikuzwa n'igipolisi cyo ku munsi wa gatatu, aho cyamubujije kuva mu nzu yiwe, naho ubutungane bwari bwamuhaye uburenganzira bwo kujya kwivuriza mu mahanga. Dasuki yari umuhanuzi mu by'umutekano kuri Perezida Goodluck Jonathan. Amakuru ashikirizwa na leta ya Nigeria avuga ko hagati y'imyaka y'2012 n'imyaka y'2015, Sambo Dasuki yasinye amakontra y'ibinyoma y'agaciro k'imiliyaridi zirenga 2 z'amadolari y'Abanyamerika, yitwa ko yari agenewe kugura indege z'intambara za kajugujugu, amabombe n'amasasu by'igisirikare cya Nigeria kigwanira mu kirere. Ibyo byose bikaba atanumwe yabikubise ijisho. Umuhari wa leta ya Islamiste wasohoye ifoto yerekana agacupa kifanta ko ariko karimwo ibombe murambabarira yakoroye ya ndege y'Uburusiya iheruka gukoroka mu Misiri mu kwezi kurangiye. Uwo muhari wa leta ya Islamiste umenyesha ko wakoze ico gitero kuko Uburusiya buriko buragaba ibitero by'indege kuri uwo muhari muri Siriya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri ejo ku munsi wa gatatu barumvikanye ku ngingo nshasha zo gucungera umutekano, ikaba ariyo yabaye intambwe ya mbere abo bategetsi bafashe imbere y'uko indege zisubira kuguruka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abo bategetsi baganiriye na kuri telefone nyuma yaho Uburusiya bwemereye ko indege yabwo yatezwemo ikibombe. Amakuru kuri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraneguye amajambo y'abanyepolitike bamwe bamwe b'abanyamerika badashigikiye umugambi wiwe wo guha ubuhungiro impunzi z'abanyesiriya bariko bahunga intambara. Perezida Obama yamenyesheje ko kuburizamwo uwo mugambi wo guha ubuhungiro izo mpunzi biteye kubiri n'imico y'abanyamerika, kandi abagwanyi ba leta ya Islamiste ngo bashobora kuharonkera akaryo ko guca ba kabi babikora ko bakaba abagwanyi babo kuvaho habereye ibitero by'iterabwoba ipari mu ndwi irangiye bamwe mu banyapolitike bo mu mugambwe wa Republike hano muri leta z'umwe za Amerika basavye ko leta z'umwe za Amerika zoba zirabangira kuri uyo mugambi ataruko naho bakemerera gusa impunzi z'abakristu ko arizo zo kwinjizwa muri leta z'umwe za Amerika. Perezida Barack Obama aho ari mu nama ya Asia na Pacifique mu bijyanye n'ubutunzi n'imigenderanire iri kibera i Manila mu gihugu cya Philippines yamenyesheje ko mu gihe boca batekegwa n'ubwoba bw'ibiherutse kuba mu Faransa atanyisha ubu baba ariko baratorera ibikorwa by'iterabwoba. Mu Bufaransa naho abapolisi baragavye igitero ahitwa Saint-Denis ku nkengera z'igisagara Paris ku birometero bibiri uvuye ahari kibuga cy'umupira w'amaguru i Paris. Bakeka ko hinyegeje abantu bagize uruhara mu bitero byo kuwa gatanu byahitanye abantu 129 bikomeretsa abandi bantu barenga 350. Ivyo bikorwa by'igipolisi byahitanye abantu babiri abandi ndwi barafatwa nkuko umushikiranganje mukuru wa Paris umushikiza amanzi wa Paris bivuga yabitangaje igipolisi cyaze nzuse gitana mu mitwe niwo mugwe.
Ayo yara makuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. MENUB ni ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyari gishinzwe gukurikirana amatora yo mu Burundi cyashoje ku mugaragaro ibikorwa byacyo ejo kuwa gatatu. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduhiye inkuru.
Quoique la MENUB ferme ses portes, je réaffirme que les Nations Unies resteront inébranlables dans leur soutien au peuple et au gouvernement du Burundi.
Nikuru ya majambo, ibikorwa by'umurwi wa ONU wakurikiranye amatora mu Burundi mu 2015 byasozerewe ko kuri uno wa gatatu igenekerezo ya 18 ukwezi kwa 11 uwahora hagarariye by'imfata kibanze uwo murwi yabwiye abitavye ivyo birori ko ashima ingene uwo murwi wakoranye neza nabegwa n'amatora ya 2015. Isaka Suna yamenyesheje ko naho ibihe by'umutekano na politike bitari byoroshe uwo mugwi washoboye gukora imbere mu matora n'inyuma yayo.
En dépit d'un environnement politique et sécuritaire parfois
akanakanya kugushimira abahagarikiye amatora no gushima ivyavuyemwo ivyegeranyo bitatu by'imfata kibanza byarashizwe habona haba ku matora y'abashinga amateka y'abaje nama ba komine yo kwigenekereza rya 2019 ukwezi kwa gatandatu ku matora y'umukuru w'igihugu yo ku 11 ukwezi kw'indwi ku matora y'abakenguza amateka yo ku 24 ukwezi kw'indwi hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartier yo ku 24 ukwezi kumunani. Ivyo vyegeranyo abantu bavyakiriye uko bavyumva ku ruhande rwa leta y'u Burundi barashima igikorwa caranguwe n'umurwi wa ONU wakurikiraniye hafi matora ya 2015 uwaserukiye leta y'u Burundi muri ivyo birori. Ambassador Zakari Gahutu yasabye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuguma hafi ya leta y'u Burundi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano iterambere ridasigaye inyuma.
Nous souhaitons donc que maintenant que la page des élections est tournée en dépit des appréciations divergentes des uns et des autres
twifuza ko naho ibihe by'amatora birangiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU rizoguma hafi ya leta y'u Burundi mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere. Ibyo tukifuza ko tuzobifashwamo kandi n'amashirahamwe atandukanye ahurukiye mu muryango w'ishirahamwe rya ONU
qui en constitue la famille.
Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari bitavye ibyo birori byo kurangiza ibikorwa bya MENUB barashima ko uwo murwi wakoze akazi kawo. Evariste Ngayimpenda w'umugambwe w'abadasigana iprona ishami rya Karoli Nditije yamenyesheje ko ivyavuye mu matora ya 2015 n'ubu batavyemera kuko vyahonyanza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro.
Kera akazi kawo nibaza ko bagakoze neza kuko urabona amatora naho leta ifata ko yabaye cyo nta gihugu na kimwe ndumva cemera ko yabaye ari naco gituma makungu aguma semerera yuko abarundi twoja hamwe tugasubira tugatunganya amatora nyezina. Jewe nibaza yuko atakindo gipfuye guko hariho ya resolution ya Conseil de Sécurité des Nations Unies tumora neza ingene ibintu bizogenda hariho wagenywe kugira ngo ico kibazo c'u Burundi azogikurikirane azotanga raporo mu minsi 15 hanyuma uko ukwezi gutashe iyo biro y'ibizogira atanga raporo.
Aloyizi Baricako arongoye umugambwe Paside nawe nyene utavuga rumwe na leta avuga ko bazoguma basemerera gushika ibintu bihindutse mu Burundi.
Ubaye ikora kata bwo badufise kwa kamutera kazokumva kuko tuvuga ukuri umurundi wese asaba ibiganiro avuga ukuri kuko aho abantu bicaye bakaganira amahoro araboneka.
Ntimutinya kuko kuri guma muvuga mu gihe kutse.
Erega nta gutinya kuzira ukuri. Umuntu atinya kuzira ukuri no kuvuga yari gusaba Imana ntavuke. Kuvuga rero ko umuntu w'umushinga ntabwiza kuvuga ukuri ashaka kuzira kuko ukuri niko gutsinda Imana imperuka atsinda ukuri.
Bitegekanijwe ko ibikorwa by'umurwi wa ONU wakurikiraniye hafi umugambi w'amatora kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka bizorangira byose nyezina kugenekereza ya 31 Kigarama uno mwaka nyene. Ibirori byo kuri uno wa gatatu byari byitabwe n'abaserukira imigambwe, amashirahamwe yigenga, abaserukira leta, abaserukira amashengero n'abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe yegamiye ONU mu Burundi. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi iratangaza ko ibitero bimaze iminsi biba ahantu hatandukanye ari ibikorwa by'iterabwoba, acte terroriste mu Gifaransa. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangaje ejo.
Ibitero twagiye tubona aho abantu batera ahakoraniye abantu benshi, ubushikangaji bw'umutekano bwashaka kumenyesha abantu bose yuko ari ibikorwa by'iterabwoba. Ngira mwarumvise aho ibikorwa nk'ivyo byakozwe muri no minsi yavuba, mwarumvise kumwene vyiswe n'ingingo zaciye zifatwa. Nongaha rero mu gihe abo bantu bakoze ibikorwa bisa cyo kimwe n'ivyo byabaye aho handi, bategezwa kwitwa gucyo nyene hanyuma bagafatirwa n'ingingo zibereye. Ari naco gituma abajejwe umutekano bariko baritegura kugira ngo baheze bafate ingingo zibereye zijanye n'ubwo bundi bukozi bw'ikibi bw'iterabwoba buriko buraba. Kuko umuntu agenda gutera grenade aho abantu bakoraniye bariko barinywera, murabona yuko ivyabaye mu bubare bushika kuri bubiri bwo mu Kamenge, mu bubare bushika kuri bubiri mu Bwiza, mu Kanyosha naho nyene bubare bushika kuri bubiri. Nibi rero vyarayo bibaye ejo mu Kanyosha, biraboneka neza yuko ari ibitero vy'iterabwoba. Kwiterabwoba ni umuntu agenda aho abantu bakoraniye hanyuma agaheza akabatera akababuza kubaho kunezerwa. Ko benshi urabona ko bariko barivuna akanyota. Hariho naho usanga bagira bafata urugendo bari mu bituro nkaha kuri Gardino ivyabaye, kandi murabona ko baca bikora bahunga akenshi bakoresheje amapikipiki. Ivyo rero muhora namwe bwe murakwikirana amakuru murumva mu bindi bihugu kumwene bigenda biraboneka neza neza. Kandi uravye n'abantu bategwa n'abanyagihugu badashobora kwivuna, kandi abo bantu batumbera aho babona neza yuko hari abantu badashobora kwivuna, no kuvuga ahatarabajije umutekano. Ni iterabwoba rero, ari naco gituma rero ingingo zijyanye no kumwe iterabwoba rigwanywa zizoheza zigashigwa mu ngiro kugira ngo umutekano w'abantu n'ivyabo ubandanye ucungerwa neza mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, amajwi ye twayohererejwe n'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Tujye mu Rwanda. Abaturage baturiye amapariki barinubira cyane rwose inyamaswa ziza kubonera imyaka. Barasaba leta ko yafata ingamba zihamye zo kubarengera. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru.
Kugera mu nkengero z'amapariki mu Rwanda uhita ukubitana n'abaturage binubira uburyo inyamaswa ziva muri zo pariki zibonera imyaka.
Mugache kibirunga mukarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru neza neza ndi munsi kirunga sabyinyo munsi icyo kirunga bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi gusa kubera inyamaswa zituruka muri pariki y'ibirunga ngo zigenda zonera abaturage urabona ko abagerageje guhinga nk'igihingwa kibirayi bagerageza n'uburyo bazitira mugabo ibi bivuze iki
n'uburyo bwo kuzitira ngo zitaza nanga se umurinzi urimo abe yamenye igihe zaziye kugo kugira ngo nawe nimbagatiro kamwibye noneho ziteye kumwingirana ngo ibuke zanamwishe abona yumve nazo ziri gupfundanya kugira ngo agerete abone uko yitegura guhangana no kuzikumira
ibiri mu majyaruguru kuri pariki y'ibirunga ni nabyo biri kuri pariki ya Nyungwe
baraje barahagera bambwira ko bazandiha dosiye nayigeje Kigali mu kwezi kwa munani gutangiye none nisa nta mfangano nabona
leta y'u Rwanda kuva mu 2013 yashyizeho ikigega kigoboka boniwe cyangwa bakomerekejwe n'izi nyamaswa nubwo bimeze gutyo abahinzi bavuga ko inzira zo kugaragaza ko inyamaswa zaboneye ubwazo zitoroshye
kwari igihushanga mudugudu yibereye mu kazi akavuga ati nzaza kureba ubwonejo ubwo ejo hagera ukaja ku kagari mu nyakagari nawe akavuga ati dufite inama ibunaka nawe kugira ngo azagere ku bwone ugasanga nabwo biri gutwara igihe kare byagera Kigali nabwo bakavuga bati ubwone ko buri gutukubona buri gutara igihe kuko batanze iminsi 15 kubwone buba bwamaze gusaza
uretse kuba bishyuza bigoye abahinzi bavuga ko iyo batakariza mu byangiritse nta bahurira nayo bishyurwa
tubona ari make ni igihombo kiremereye cyane kubera nkaha ngaho rukubona ziba zaronye nkaguca umenamo nk'imodoka ugatanga 180 ugashira mu dufuka tubiri dapu na inpeka ugatera noneho baza kutambagira nkaguca ugasanga bakugeneye utwo duhumbi tutagira ico twakumarira
ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu kigoboka bangirijwe n'inyamaswa za pariki bwa bwijwi rya Amerika ko ibiciro kuboneshejwe bihindaguri ku munsi kuwundi kandi bikajyana n'ubwoko bw'igihingwa bwana Joseph Nzaboni kuza ayobora iki kigo
mu 2013 icyo gihe ikigega cyatanze miliyoni 287 kuri za pariki zose aho abaturage bagiye bononerwa mu mwaka wakurikiye w'ingengo y'imari 2013-14 gitanga miliyoni 259
ku baturage umuturambye ku bibazo bafite waba gukumira burundu izi nyamaswa
ngicyo nabatuma rero ni ukugira kudufukura ubwo buvugizi akabasha gusanwura urukuta rwa parike ku buryo inyamaswa zigumamo
bwana Telesfore ngo gushinzwe imicungire y'amaparike mu kigo cy'igihugu cyita ku iterambere RDB ahereye kuri pariki y'ibirunga yavuze ko ibibazo bagenda babibonera umuti ku bufatanye n'abaturage
leta yabafashije gushyiraho urwo rukuta rwagabanyije cyane ibibazo byaterwaga n'izo nyamaswa zituruka muri pariki y'ibirunga hanyuma abaturage nabo kandi ikintu gishimishije kuko nabo bumva akamaro ka pariki bose bo nibo usanga bagira uruhare mu gusana ahagiye hangirika ubu ngubu ikirimo no gukorwa ni uko kugira ngo twongerere urwo rukuta rw'amabuye imbaraga harimo kugenda hacibwa umuferege imbere yarwo ku ruhande rugana imbere muri pariki kugira ngo niba hari nije ibanze gutinya wa muferege mbere y'uko yajya guhika kwa rukuta rw'amabuye
kuri iki kibazo Transparency International Rwanda umuryango urwanya ruswa n'akarengane usanga inzego zibishinzwe zitubahiriza inshingano zigomba umuturage Madame Ingabire Makiri uyobora uyu muryango yavuganye n'ijwi rya Amerika
harimo urangare bw'ababishinzwe nka RDB ndetse n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rwo hasi nk'akarere n'abandi
kuko ikigo cy'igihugu cy'ingoboka kitukirira ku gihe banyiri imyaka kivuga ko byibura iminsi 45 nyir'ubwone yarangije kugaragaza ikibazo mu nzira zose zisabwa aba yagombye kubona indishyi ye gusa haracyari ikibazo cyo kuba ibigo by'imari bikereza amafaranga yishyurwa banyir'ubwone bwana Nzaboni kuza akabasaba ko bajya bihutira kumenyekanisha ibibazo byabo ikigo yoboye nacyo kigaheraho kibishyura vuba
ikijyanyiro no kubagezaho amafaranga yabo izo zira zitinda zo kunyuza mu bigo by'imari turakomeza tubikurikirane turebe ibigo dukorana nabyo ku buryo twagabanya igihe bifata kugira ngo amafaranga abagereho
magingo ya pariki y'Akagera niyo yonyine izitiye ku buryo inyamaswa zitapfa kuyisohokamo nubwo hakiri zari hanze bayizitira nazo hagishakishwa uburyo zasubiramo akabagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 imikino na sport noneho isiganwa mpuzamahanga ry'amagare rizenguruka ku Rwanda Tour du Rwanda uyu munsi abakinnyi barasiganwa kilometero 166 kuva Musanze mu ntara y'Amajyaruguru kugera Nyanza mu ntara y'Amajyepfo banyuze Mukamira, Ngororero na Muhanga. Ejo Jean Bosco Nsengimana niwe wabaye wa mbere nk'uko umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda yabikurikiranye.
intera ya gatatu y'isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka 2015 yareshyaga ibirometero 120 abasiganwa bahagurutse ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali berekeza i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ni urugendo rutari rworoheye abakinnyi kubera udupando twinshi turanga uyu muhanda wa Kigali Musanze nka Shyorongi Rusiga Gakenke Buranga na Kigombe watanze abandi kugera ku murongo usoza Jean Bosco Nsengimana nawe mu ikipe ya Karisimbi ari nawe wari watsinze agace k'umusogongero prologue urugendo rw'ibirometero 120 yarugenze mu gihe cy'amasaha 2 iminota 39 n'amasegonda 33 ku mwanya wa kabiri haje Patrick Byukusenge nawe mu ikipe ya Karisimbi uwabaye wa gatatu ni Areruya Joseph mu ikipe ya Kagera umwanya wa kane wegukanwa na kabuhariwe Valence Bayisenga wa Karisimbi kugeza ubu nyuma y'intera eshatu ziyongera ku musogongero wa prologue uwa mbere ku giteranyo rusange ni Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi akurikiwe na Valence Ndayisenga nawe ukinira Karisimbi ku mwanya wa gatatu hari Areruya Joseph w'ikipe ya Kagera wa kane ni Lipone Julien wa Haute Savoie mu Faransa iyi myanya myiza y'abanyarwanda iraca amarenga ko irisiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka 2015 rishobora kuguma mu maboko y'abanyarwanda nk'uko byagenze umwaka ushize muri irisiganwa Tour du Rwanda hirya no hino ku mihanda uhasanga abaturage batagira ingano baba baje kwihera ijisho ibirori by'igare by'akarusho baba barangamiye umutambagiro w'amamodoka bita caravane mu rurimi rw'igifaransa yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude urakoze rero ukomeze udukurikiranire ayo makuru ya Tour du Rwanda. Muri sport kandi, komisiyo y'imyitwarire ya FIFA ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru yateye utwatsi ubujurire bwa perezida wa FIFA Sepp Blatter n'ubwa Michel Platini, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA. Blatter na Platini basabaga ko igihano cyabo cyo guhagarikwa by'agateganyo ku mirimo yabo iminsi 90 kivanwaho. Platini arateganya kuzamura ikirego cye mu rukiko rwigenga rwa sport, Tribunal Arbitral du Sport, rufite icyicaro i Lausanne mu Busuwisi nk'uko yabitangaje, ariko Blatter we ntacyo aratangaza ku byo ashobora gukora ubu ngubu. Nshuti zacu muracyumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu noneho iyi radio yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abanyamerika barifatanyije n'Abafaransa mu mubabaro bafise nyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu gisagara cya Paris. Abantu 129 biciwe mu bitero karuhariwe byagizwe mu bice bitandukanye by'ico gisagara ku munsi wa gatanu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yise ivyo bitero ibikorwa bikabije bigamije gutera ubwoba abanyagihugu ataco bazira. Yavuze ati:
This is an attack not just on Paris. Gikozwe ku gisagara ca Paris cyonyine, n'igitero gikozwe ku Bufaransa bwonyine, igitero gikozwe ku kimwe muntu wese no ku mico twese dusangiye.
Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yunganiye mukuru w'igihugu avuga ati: "Nubugizi bwa nabi bwa Satani kandi bugayitse. Ababishoboye twese dukwiye gukora ibyo dushoboye byose kugira tugwanye icibonekeza kuba ari gitero kuri zina muntu wese." Perezida Obama yongera avuga ati: "Ubufaransa ni igihugu camye gicuditse na Amerika. Si rimwe si kabiri Ubufaransa bwamye hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitoroshe." Perezida Obama yongera avuga ati: "Abanyamerika bakura inkomezi ku Bafaransa biyemeje kugwanira umwidegemvyo no kwipfuza umunezero mu buzima." Yavuze ati:
"Dushaka kugaragaza ko twifatanije n'Abafaransa mu kugwanya iterabwoba hamwe n'ibikorwa by'intagondwa. Tugiye gukora ibikenewe byose kugira ngo twifatanye n'Abafaransa hamwe n'amakungu mu twigoro two kurengukisha imbere y'ubutungane abakora iterabwoba, twongere duhige imibiri yose atakindi igona atari ukwica abanyagihugu."
Perezida Obama yongera avuga ati: "Turifuza kumenyesha dushimitse yuko twifatanyije n'Abafaransa mu kugwanya iterabwoba no kugwanya izo ntagondwa. Tugiye gukora uko dushoboye kose mu gukorana n'Abafaransa kimwe n'ibindi bihugu ku isi mu ngingo yo kurengukisha abo bagizi b'iterabwoba imbere y'ubutungane, twongere duhige n'imigwi yose ibandanya gutera abantu bacu."
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu kanya gato cyane turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko Aloyse Bigirimana agarutse kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Amakuru twabashikirije mu gihugu cya Nigeria, ibisasu bibiri byaraturikijwe mu isoko yo mu gisagara cya Kano ejo ku munsi wa gatatu. Abantu coba carahitanye ntibaramenyekana gushika ubu, nk'uko bimenyeshwa n'umumenyeshamakuru wo muri Nigeria yavyiganiye Ijwi rya Amerika. Ibyo bisasu byaturikijwe ahantu hadandarizwa amatelefoni ngendanwa kandi hahurira abantu benshi cyane. Muri ico gihugu nyene ca Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yaratanze itegeko ejo ku munsi wa gatatu ryo guhagarika Sambo Dasuki, yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano muri ico gihugu, akaba yagirizwa kuba yaranyuruje amahera aharugwa ku mamiliyaridi y'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mahera ngo yaragenewe kugura ibigwanisho byo kugwanya umuhari wa Boko Haram. Dasuki yari umuhanuzi mu by'umutekano kuri Perezida Goodluck Jonathan. Umuhari wa Leta Islamiste warasohoye ifoto yerekana agacupa kajamwo ifanta ko ariko karimwo ibombe yakoroye ya ndege y'Uburusiya iheruka gukoroka muri Misiri mu kwezi kurangiye. Uwo muhari wa Leta ya Islamisti umenyesha ko wakoze ico gitero kuko Uburusiya buriko buragaba ibitero by'indege kuri uwo muhari mu gihugu cya Siriya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri ejo ku munsi wa gatatu barumvikanye ku ngingo nshasha zo gucungera umutekano, ikaba ariyo ntambwe ya mbere abo bategetsi bagize imbere y'uko indege zisubira kuguruka hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Amakuru avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraneguye amajambo y'abanyepolitike bamwe bamwe b'Abanyamerika badashigikiye umugambi we wo guha ubuhungiro impunzi z'Abanyesiriya. Perezida Barack Obama yamenyesheje ko kuburizamwo uwo mugambi wo guha ubuhungiro izo mpunzi biteye kubiri n'imico y'Abanyamerika, kandi abagwanyi ba Leta ya Islamiste bashobora kuharonkera kajyo ko guca babikora ko bakaba abagwanyi babo. Kuva aho habereye ibitero by'iterabwoba i Paris mu ndwi irangiye, bamwe mu banyepolitike bo mu mugambwe w'abarepublikain aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basavye ko ico gihugu coba kirabangira kuri uyu mugambi atari uko naho bakemerera gusa impunzi z'abakirisitu gusa muri abo banyepalestina muri abo banyesiriya murambabariya ko aribo bo kwinjizwa gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho abapolisi baragavye igitero ahitwa Saint-Denis mu kunkengera z'igisagara cya Paris ku birometero bibiri uvuye ahari ikibuga cy'umupira w'amaguru aho ku mugwa mukuru nyene i Paris. Bakeka ko hinyegeje abantu bagize uruhara mu bitero byo kuwa gatanu byahitanye abantu 129 bikomeretsa abandi barenga 350.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeza, ariko gye muri aka kanya mbaye mbikebanuye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukutibarukira kwa muganga biragira ingaruka mbi ku magara y'umubyeyi n'ikibondo ciwe. Aha ni mu gihe umubyeyi yavuye amaraso menshi canke umwana akaza adatumbereye neza nk'uko ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ibintu vyunyugwa nuko bagira isoni zo kuja kwa muganga kubera amazi aba yamaze kurenga inkombe nk'uko bivugwa n'ikigo mpuzamakungu cita irondoka rijanye n'amagara meza muri Afrika IPPF. Tumenyeshe ko igice c'abakenyezi bibungenga ku isi bacibarukira imuhira. Muri bo abashika 500,000 barahitanwa n'izo mbanyi nk'uko igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita yigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha. Vyongeye ibice 15% vy'imbanyi 2,200,000 zitwagwa ku mwaka zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umubyeyi nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha. Muri rusangi abakenyezi bibarukira muhira bagwiriye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Insiguro ni ngendo ndende abanyagihugu bafata kugira bashike ku mavuriro. Indi siguro nuko imijyango yo mu bihugu bimwe bimwe ikiboshwe n'imigenzo hamwe n'imigigwa. Amakuru dukura mu gihugu cha Senegal atumenyesha ko kubandwa hamwe no gutanga ibimazi umwana kivuka bituma abavyeyi bibarukira muhira. Nuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'inkurikizi zako. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Kiganiro nyezina tega amatwi vyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Muramvya. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abakenyezi bibarukire kwa muganga. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Ugize ingora ntuzoje kwa muganga kwa kwakire neza nuko batera akamu kugira bose babikurikirane.
Temba nabo ko bafata bakafatije barabara bakarikora neza bashira mu kariyeri mode kuzoshikayo neza. Cerekana nabari nkepfo mu muzazi nibo bashiruka ngo ariko bariruka hakuje mu bimbi.
Abaganga boza barafasha abanyagihugu kugira ngo bashitse bakabakira kubera ingorane yuko bashika bamwe hamwe hamwe ntibabakire bakateba cyane cyane. Byari byiza kugira ngo baze kwerekira kwa muganga.
Mugufatwa mu mugongo mugufata nyene tuka batwigishije umugambi wo gutanga amafaranga igihumbi ambira hasi ngo vyubahiriza kabawigariye muganga muhira nta buhinga buhari.
Kuvyara kwa muganga isha ni byiza cyane dusaba yuko umutwege ivuriro hafi yo kukirama.
Baduhimiriza kuko umuntu atanguye gusama imbanyi ko baza baduhimiriza kugira abazoraca mu iradiyo kugira bamenye ukuntu bamerewe.
Ikintu bokora bo duhimiriza cyane abatabitahura ahubwo nibo bagoye. Sinumva ukuntu batobitahura je sinoshora kwishyiramwa ko no vyarira muhira n'umunsu umwe.
Kubisanzwe baremesha kiyago ni bake yabo turondereye abantu benshi bakabimenya.
Bibungenze bo kwijukira kwitura amavuriro abegereye kuva bakimenya ko bafise imbanyi. Ibipimo bikorega umuvyeyi bimurinda ingorane zishobora kumushikira mu kiringo cyo kwibungenga hamwe no mu gihe ariko aribaruka. Vyongeye umwana arakingirwa indwara zitandukanye harimo umugera wa sida iyo umuvyeyi yanduye nk'uko ishiramwe gita ineza y'ibibondo ku isi UNICEF ribimenyesha. Twibutse kwitegurwa neza y'ibikoresho byo kumavuriro bifasha umuvyeyi kwibaruka neza. Aha twovuga nko kutandura indwara zivuye ku isuku rike ku mwana co kimwe no ku muvyeyi nk'uko ishiramwe UNICEF ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Ivirankunda yadutohoreje mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu
buraya mezi 9 arangiye 59 nibice 25% kwijana vy'abakenyezi bibungenze bo mu ntara ya Muramvya nibo bonyene bashoboye kwibarukira kwa muganga uko ibintu biri ni kimenyetso cuko ukwitura abaganga ku mavuriro canke ibitaro kutarijukirwa n'abakenyezi bageze kwibaruka nkuko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya zivyemeza ahanini info no kutamenya akamaro ko kuvyarira kwa muganga kuri mu bubakanye nkuko Pascazi ndayishimiye abakugacimbiri rutunda umusozi Kirama avuga ibintu biruko mu gihe kuba kure y'amavuriro kw'abakenyezi gutuma akatari gake bavyarira mu nzira Zefani Shimirimana abakugacimbiri Kazinga umutumba kavya aravugira uko vyamugendeye
Mana inko muri Kirama ahantu kubera ni kure je naje nkare nkihe naje ntafata imoto ngo ishikine nshitse kubarabara simba ndagera gushikine kese barakunda gushavyarira mu nzira
we biramaze gushiruka vyara mu nzira
je maze kuvyarira mu nzira babiri cyenge ndasubira muhira baracana umwana baravuga tene sawa
tumenyeshe ko uburere bubiri bugize intara y'ubuvuzi ya Muramvya bugizwe n'amavuriro atarenga 28 harimo na yegukira amashengero ayo nayo akaba ari make kuko hakiriho uburere burimo abanyagihugu cyane cyane abakenyezi bibungenze budafise nivuriro na rimwe ico baye ciza nukongerereza ayaba abacumi kugira ngo yegere neza abanyagihugu nkuko bivugwa na muganga Anacreda Hayo arongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya abakenyezi bafashwe n'imbanyi mu gihe cijoro baca bitura abakirizi babavyaza ivyo kama vyatumye abana n'abavyeyi bahura n'ingorane zinyuranye Aloise Kaze abakugacimbiri Kaze aratuyagira uko vyagendeye umukenyezi wiwe
numva nyagihe yafashwe n'indari mu ijoro hamara hakabananje ni kure y'ivuriro acaza bakirizeho mu gihu kandi nka saa 2 z'ijoro ndabura uburyo bwo kugira ngo ndabe kwishika kwa muganga mu nyuma rero umwana yacikaniye muhira bamuzane kwa muganga rero ntabaca bambira ati mwagize bidashoboke ati mumuzana kwa muganga ibintu byariko rero ico gihe rero naciye ndakurikirwa kubera ubumunyuma abo munyuma bose byace biza biragenda neza ndabazanye kwa muganga
ibintu biruko mu gihe imiduga rusihabaniha iri mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya idashoboye gutabariza kare abafasoni bafashwe n'imbanyi ibasanze mu mitumba kukaba nkako umuduga umwe urangwa mu karere kose wama wapfuye kuko amabarabara ameze nabi ico twomenya nuko umuduga rusihabaniha ukuru umuvyeyi kwivuriro imutwara ku bitaro bikuru ibikoresho bimwe bimwe nk'ugwembe canko mukasi bikoreshwa n'abakirizi birashobora konona amagara y'umuvyeyi iyo ikaba inkurikizi yuko abakenyezi bama bazanwa ku bitaro bikuru ibihimba vyirondoka bimaze kononekara dutega amatwi Beatrice Nibigira arongoye igisata cyukwa abavyeyi ku bitaro bikuru vy'Muramvya
turashobora kuronka abakenyezi ugasanga hariho nk'umukenyezi baba barakoze ugasanga igitereko cyatabutse ugasanga twa dushikiriye umwana ntesha tukironka tugashobora gufasha nyina ngabo ugasanga umwana avutse apfuye
mu ntumbero yo gukangurira abakenyezi kwibarukira ku bitaro ingingo zimwe zibatera intege ziriko zirafatwa ku mavuriro aho ni nko kubuza abakenyezi babakirizi kuko atari cabo nk'uko Evode Nduwimana na ajejwe ibikorwa by'isuku mu ivuriro rya leta gibugarama abivuga ikindi camaze gutangura no kumvisha abaremesha kiyagoko mu gihe umuvyeyi afashwe n'imbanyi bo mutabariza kare mu kwakura abarongoye amavuriro nkuko vyemezwa na Sofoni Butoyi umuremesha kiyago ku mutumba Kavya ubushimwe bumwe bwo gutera intege abakenyezi bitaho kugaruka kwisuzumisha ku ivuriro naho wabaravyariye muhira burategeka Evode Nduwimana ajeje ibikorwa z'isuku ku ivuriro gibugarama avuga ati
"Uburo twa twijuka ico kibazo turashizemo akantu ko kumotiva umukenyezi niyaza afisi ibibazo byatewe nuko yibarutse haramahera duraho gutora tuzogina tukagura akantu kameze nk'agashimwe tonda nk'udusabune twarondera munyu isukari haraheze indwi zibiri tubitanguye
tumenyeshe ko mu mwaka w'2007 n'indwi abakenyezi bibarukira ku mavuriro bababa 41 n'igice kimwe kwijana mu gihugu cyose
Ingufu za leta ni ngombwa kugira abavyeyi bijukire kwibarukira kwa muganga. Izo nazo zoca mu gukurikirana kw'amavuriro yakira abavyeyi neza. Abajejwe intwaro ku nzego zo hasi nabo nyene ntibosigara inyuma mu gushigikira muri ico gikogwa nk'uko ishami rya ONU gitayigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribihanura. Vyongeye amasekeza yo guhimiriza abanyagihugu akogwa na leta kugira abavyeyi bibarukire kwa muganga aragabanya ibitigiri vy'abahitanwa n'imba. Ivyo vyashobotse kubwa inguvu zashizwe hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nka OMS, FINUAP, UNICEF na FEPF mu 1987 mu guhimiriza amareta kugira akora ibe nayo masekeza. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kutibarukira kwa muganga n'inkurikizi zako, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Muramvya, muganga na Clena Hayo aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Anacle Nahayo ndabaramukije.
Maroneza.
Ko tubona amavuriro canke ibitaro bitegira abanyagihugu ngo bashobe kuregwa kuza kwibarukira kwa muganga mwitegwe gute kuborohereza?
Twebwe uburyo tworoherezamwo abanyagihugu bacu ubwa mbere na mbere nuko tubanza kubahimiriza tukababwira ibyiza dusanga mu kwitura amavuriro. Biribonekeza cyane ko abanyagihugu bamwe bamwe canke nabana cyangwa gusanga bashobora kugira impanuka mu gihe bibarukiye cyangwa abana bibarukiwe muhira ndetse n'ababyeyi nabo nyine bakagira impanuka. Kuborohereza rero turafise abo twishyize abaremesha kiyago bari ku mitumba, hariho n'abari mu nama z'amavuriro babandanya baguma bahimiriza kugira ngo abanyagihugu bashobore kumva inyigisho ndetse bashike no ku mavuriro, ndetse baranabafasha mu kubaherekeza kugira ngo hagize n'agahaze uwo muremesha kiyago aga telefona ndetse bayoboye amavuriro. Kindi dukora nuko muri ibi bintu byo gufasha ababyeyi iyo agize ingorane na ntoyi bikaboneka yuko atabyarira ku ivuriro ritoyi, hariho rusehabaniha yamiri ngaho oya baca bahamagara mu karere.
Rusehabaniha ngo
ntizikwiye ariko mu gihe dufise n'iyimwe ishobora kugira ikidufashije. Gutyo tukibaza yuko amagara y'abantu dushobora kuyakurikirana hagufi cyane cyane y'ababyeyi, igize kare kigora no kuyitunga no kuvuga itoro
mu gihe hakiriho intambamye nyinshi zituma mudashobora gufasha abakenyezi ku rugero mwamwifuza kugira ngo bashobore kwitabira kwibarukira kwa muganga abagara y'abana n'abavyeyi yazobandanya sinzikara.
Nitwovuga yuko canke ngo duhebuze abanyagihugu bacu ko amagara yabo tutazoyacungera neza, intama bizi hari ariko utamenya ko abantu byiza byo mwivuriro
abakirizi bari mu batuma abavyeyi bashaka kwibarukira muhira, nta kuntu mushobora gufata mukabashira hamwe mukabahe inyigisho bagapfuma bakora ico gikorwa musanze mubizi ngaha mu ntara y'ubuvuzi.
Mbwa mbere na mbere nagira mvuge yuko ico gikorwa tutona kibemerera na buke buke twabihaye abaganga bazwi n'amategeko, twarabegereye turabwira tuti ubu rero mwebwe ko amavuriro ariko aratwegera buke buke kandi ababyeyi bakaba bibaruka ku buntu, mwebwe ntimukiri abakirizi turabahindurira n'akazi ndatubita abaherekeje n'ibihano bizohava bizamwe kuko ntibo bandanya badutobera mu byijanye n'amagara y'abantu.
Muganga Anacle Nahayo ndabakenguruki
ndabashimiye nanje. Kizanye isiguro yibiriho byose
cyagihe imana. Urakoze Ala Eve kuri ayo majwi n'ico kiyago udushikirije. Tumira mate mukumviriza indirimbo ihayagize umukenyezi iririmbwa no muririmbikazi yitwa Ngabire.
Oh,
Twibutse ariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako. Gwaruka ni murambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Iyo mwana avukiye munzi none hari hingorane yo garuka kabaza ati none ubu mwana ko avukiye munzi akabavutse neza hari izindi ngaruka mbizota zigaruka zimufata ubwo munyo
ntivyoroshe kuko murumva yo kumwana bamushikaniye mu gahinga ikintu yo kwihutira nuko yo cashishikara akomeza agenda kwa muganga kugira umwana bamwakire bamusuzume eka nawe nyine baborabe yuko uko vyategezwe kugenda kumuvyeyi yibarutse vyagenze neza
mbaza ndakwishura
Chewe ikibazo nubaza byo kubera kwa muganga je ndabishimye je narabye none impamvu ko twebwe dutanga amahera ryambirasi ni kubera ikitoza kugutorera wawe yagize ingorana kagwara canga komerekera nk'umuhira
iyo umuvyeyi imbanyi mufashe nta muntu numwe amenya ati ni isaha n'uyu munsi naka ego nivyo biye bipimo agirisha baramugenekereza iminsi babwa bati ushobora kubyara itariki nini nta muvyeyi numwe amenya ati nzoshikana uyu munsi naka rero iyo bishitse iturumbuka igeruse yabaniya murayihamagara kuza hama mugasubira inyuma bisaba uburyo rero ihimiriza ryarabaye mu makumi natandukanye abanyagihugu bakwiye guterereza kugira abafashe ari gukoresha mu modoka ari gwaye ari igitoro bashiramo eka n'ibindi bindi bisaba yuko iyo ruse habaniha igumba imeze neza uyakuye wese imushikira n'ingongana n'ingoga
mbaza ndakwishura
Nirabona nk'umukenyeza afashwe n'imbanyi bwo gufasha gute ko atawoterura mu ijoro hatabona.
Ababanyi bafasha ku rugero rudasanzwe. Ubwa mbere urashobora gusanga uwo mubanyi afise ikintu kimwunguruza kimutuma ashobora gushikana kwa muganga. Ba mubanyi yabonye vyase araheza agatabaza uwundi mubanyi w'iruhande. Kuko wewe umuvyeyi ufashwe n'imbanyi ntacu wishoboje muri uwo mwanya. Umubanyi ari umuntu akomeye cyane gose ukugumiza hafi na cyane cyane mu minsi ya nyuma y'imbanyi agukurikirane hafi na baguherekeze bigende neza. Gongo ivyo numwitwara niko umukenyezi
Gwaruka n'ubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugaceka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
none mwoto fasha gute kugira umukenyezi afashwe n'imbanyi agashika kwa muganga tire wararuha mukatworoherereza
uruhara rukomeye ni gwa bavyeyi baringiye kibondo bari hafi hari umuntu ari hafi yiwe kugira imbanyi kimutangura ntarindire ngo ninda ya mbere bye ntimubikorere ko rero muri je minota ya mbere mubonye yuko imbanyi igufashe muvyeyi we irukira kwa muganga kugira bakwakire neza mico kiringo cyose gushika ushikane kibondo mu magara meza
mbaza ndakwishura
Mbega uvukiye mu nzira n'uvukiye kwa muganga bagira amagaramu.
Ego bashogira amagaramu kuko burya imbanyi ku mwana yagiye akura akiri mu mbanyi kwa nyina nico gikuru. Ariko murazi ashikiye ahantu hadashemeye ashobora kwandurira ingwara zishobora kumutuma asinzikara. Iyo bakoresheje ivyuma mu gutandukanya umubyeyi n'ikibondo bidakoresheje n'isuku. Rero ni byiza yuko umwana avugira kwa muganga.
Mbaza ndakwishura.
None nikubera iki umuvyeyi yagiye ugenda urubere rwafisinda acyabyarira mu nzira none nikubera
urugendo nivyo biva n'ukuntu aba yateguye wewe abona ati kuva ahimbanye yafashe ndashobora gushaka kwa muganga ntarashikana ariko nta muntu numwe abitegura nta umenya imasaha inda iza kumufata nico gituma rero bisabwa yuko hajya imbanye iri kiregereza yuko umwana umushikana wokegera hafi mishobose ugasaba n'indaro incuti abagenzi bari hafi y'ivuriro ntihagire urugendo rurerure umuvyeyi Akira
Ikiganiro nikira cyigwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
ikibazo nobaza umuganga ku ijwi rya Amerika yo zakatwigisha neza ukuntu zashobora kugenda kuko ubu kugeza ubu n'abakenyezi baratinya kujya kwa muganga
uko no kutamenya ko inyigisho umuntu arazironswa babaremesha kiyago yatwaye umwana kwa muganga canke wonyene agiye kwivuriza kwa muganga insamirizi zitandukanye baguma bariko barahimiriza itneza yo kuvyarira kwa muganga mukajijukira mwese rimwe wowe wabitahuye ugafasha mugenza wawe atarabitahura
mbaza ndakwishura
nkuba bagabo to kwitegura gute kugira umukenyeza afisinda kugira ze kuvyarira kwa muganga twe natwe bagabo twovyitegurira kugute
umugabo nkuba hafi bwa mbere umukenyezi wawe mukayaga ukamenya ryari azovyara hama ikindi gikomeye nibaza yuko ari gutegura iyo minsi ya nyuma umuvyeyi agira ashikane kibondo ukamenya ukuntu wo vifatamo umukenyeza kwakuye ati ndafashwe n'imbanye
mbaza ndakwishura
Tsiguri gituma umuvyeyi ashobora kubyarira kwa muganga hamara nyina amaraso nkanyina agashobora gukama.
Umuvyeyi yari karibaruka ni igikorwa gikomeye n'amezi 9 hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri wiwe. Mbere yari karashikana naho nibindi bintu bikomeye bikobiraba. Gukama amaraso ni ibintu bishika cyane ku bavyeyi baba bibungenze. Iciza nuko ari kwa muganga baheza bakamukurikirana kamenya icatumye amaraso akama.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisho hayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gayagize umukenyezi karirimbwe n'umuririmbyi ngabire jamba banywanyi bacu mukunzi aba mu ntara ya Gitega atwandikira avuga ati nkunda kunywa amazi menshi mpejeje gufungura mbega nibibi muganga Anita Munyana mutwishurire
kunywa amazi menshi biva n'urugero ni vyiza yuko umuntu ahejeje gufungura ashoza ifungurwa ziwe ikirahuri kimwe cy'amazi kiba gikenewe ifungurwa zishike neza eka n'uwo muntu yumve yuko amerewe neza hama yandi baheza ukayanywa iyo ifungurwa zimaze gushika aho zategereza kugenda
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti akarimi kavuga inangore karagororoka bikubwiye iki
Baba shaka kuvuga wewe iraba ukuhagaze n'ukuri banzurabe umutwe wawe ukumeza
bikubwiye iki
Imhanuro zariyo mukanda kanda mutwe wundi banza gukanda kandagwa cabo handere mukuri je twaragedanye n'abatama matama bagumye banshira umugani ba
bikubwiye iki
Jeni wazayo bavuze yuko akarimi kavuga inongore karagororoka babashatse kuvuga ati yuri kuravuga ibintu biri kundi muntu birakunezera mugabe vyi wawe utari kurabivuga
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kutibarukira kwa muganga n'ingaruka zako nshimiye ala ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Muramvya nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufisi ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi VOA @gmail.com Changi murungi kubutunga bugufi kuri 68 31 91 51 Changi kandi kuri 75 90 99 71 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishwanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Ni sivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
ndo barusi ko bose bameze neza nka jewe no shaba nyagumako ndariyo da yakwangi byimeza kuza naho zovugana kuri fure si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika misi yose kuwa gatandatu kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio ijambo kandi igiye kutira bashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iyo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Uwo wakunze kera hose ubu yicaye imbere yawe ongera bumbu.
Come inside in my ear, I can't keep down the time.